dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
abakunzi badusangire ijambo ndabasuhuje hano i Washington muri kumwe nange Tiene Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi mu Burundi ibikorwa bya komisiyo kumenya kwino kunwanisha barundi sever birakomeje inshingano za mbere zo gutohoza zi komisiyo yakizwe mu mwaka wa 2014 zisa n'izimaze kurangira Musenyeri Jean Ruinahimana aho zarongoye komisiyo yemeza ko kunwanisha barundi bishoboka nubwo mu gihugu hakiboneka ibibazo n'amakimbirane bishingiye kuri politiki Musenyeri Nahimana aheruka mu mujyi wa Fribourg mu Budage aho yatanze ikiganiro kubijyanye n'ubutabera ubworoherane ukuri no kunwanisha niho yabonaniye na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza niwe duharira uyu munsi ikiganiro dusangira ijambo Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yabanje kumubaza ku mwanzuro n'isomo n'ikigwa yakuye mu nshingano yari yahawe.
Ego igikorwa cyo gusubiza hamwe ni igikorwa kitoroshe. Kitoroshe kuko y'abantu bacanyemwo cyane cyane mu gihugu cabayemo ubwicanyi. Mbere no vuga nti bwagahomera bunwa. Inkurikizi ni nyinshi. Hari ibyaha bikomeretsa ku mutima cyane cyane mu Burundi habaye ibyaha byagiye birisubiriza mbere ntihagire igikorwa kugira ngo batunganirize abakozwe ko n'amahano murumva ko rero atari igikorwa umuntu akora mu munsi umwe igikorwa gisaba guhoza ko ni igikorwa gisaba yuko abantu bakora mu mutekano kumbure ibyo tuma abantu basubira gukomereka ku mutima byahavuye igikorwa rero nogira nico gusubiza hamwe kirashoboka mbere abarundi saba mbere bashikiwe n'amahano turazi byagiye byabaye mu bindi bihugu ariko turabona yuko haragera igihe abantu bakagira bati ntitwa abanyororo ngo twiyugaranire muri kahise bigashika rero igihe abantu bahaguruka bagira bati dukorere ubuzima dusubize hamwe nogira nti rero mu Burundi biragoye hari ukwizerana kwarakomeretse urukundo rurakomereka ariko hari ibindi bimenyetso novuga ntivyerekana yuko abarundi bifuza gutera intambwe yo gusubiza hamwe no kubana mu mahoro
hari abavuga bati ikintu cyari cyo gihe cyuko umugwi kumenya kuri no kunywanisha abarundi ubandanye ibikorwa canke ushirwaho bagavuga bafatiye ku ndyane zatanguye mu mwaka wa 2015 ibyo byumva gute
siko ndabibona kuko ibintu bimeze na bi haramatati ni naho akenegwa abashinga ntahe bagira bati ibyo bintu ntibibereye maze bagahaguruka bagahagarira mahoro nibaza ko rero abavuguko ayo mahoro atarondewe ibi bihe bigoye turimwo tutabihinduye none wumva rinda zo bihindura nibaza ko rero ibyo ahubwo ari kimenyetso cerekana kwa kutizerana kubera mabi twagiye turacamwo kandi kumbura mabi n'uyu munsi atarahagarara abantu bagafatira kuvyo ariko barabona bakagira bati nticari gihe ariko rero sinubacira urubanza nogira nti kumbure hari ibikorwa bikenewe gukogwa kugira ngo bidufashe gutegura uko gusubiza hamwe kugira ngo gushoboke ngira abavuga uko nivyo bashaka kuvuga cyane cyane nk'ikibazo kijanye n'umutekano murabona ejo bundi mu 2015 uwo mugwi umaze kujaho ega benshi bari bagira ko izi njyane turimo uyu munsi ibibazo byadutse byaje inyuma uwo mugwi umaze kujaho nibaza ko rero umuntu yogeguza mu kuvuga niko hari ibibazo by'umutekano bihari na wo bidehangwa bici ruhande hariho abarundi batari bake kumva nyinshi zitandukanye bahunze igihugu kandi kumbure nabo nyene bo kwifuje kugira gutanga intererano yabo muri ico gihe kugira ngo kigende neza mugabo rero bikaca bifatiraho bamwe ko batari mugi bakagira bati kwari ukoreka tubibure twese naho ibintu bitameze neza hariho ibishobora kuba birakogwa n'amankunda gutanga akarorero kumbure katajanye gose n'ikibazo warumbajije mugabo gashobora kudufasha gutegera ingendo ico gikorwa cokogwa nkunda gufatira akarorero ku muvyeyi yiteze ikibondo yayibungenze ntarindira ko umwana avuka kugira ngo amugurire uduhuzu amutegurira kaberso uwo mwana ataranabaho atazi nuko azobaho abaritegura uwo mwana akazoshikira mu muryango wamwiteguriye kandi agashika mu kanyamuneza kandi bamwiteze n'igikorwa cy'amahoro nuko nyene hariho ibishobora kuba birakogwa bidufasha gutegura inzira yo gusubiza hamwe neza nico gituma no tera kama ahubwo abarundi ko hako biyugaranira mu mubabaro mu bibazo barimo ahubwo bogira bati n'igiki twokora kugira ngo abari dushobora gusubiza hamwe kuko abari tudasubije hamwe n'igihugu kizopfa gihere birakenewe ko rero abantu twikubita gashi twinanata tukava muri ibyo byose bitugose bitubuza kuba abatumwa b'amahoro bakorera amahoro mu gihugu cyacu
umuciko watanze wagarutse cyane washimangira uvuga uti sinirengagije ko abantu bahuye n'amabi babuza abantu bakorewe amahano tubavuga cyane tukanabereka ko tuko twarondera ukuri mugabo narongera kuti burya nabakoze ayo mahano ntidukwiye kubigiza inyuma nabo nyene twakeneye kumva ukuri kwabo none nabo barafite ukuri
ego cyane kuko iki gikorwa turimo kumbure niho abantu benshi kumbure batarategera neza intumbero y'ubutungane bw'inyuma y'intambara ubutungane bw'inyuma y'intambara si ubutungane burondera guhasha uwo bayagirizwa ibicanke biriya ubutungane bw'inyuma y'intambara n'igikorwa ahubwo gituma abantu bahurira hamwe abo bacanyemwo iyobere ryayaza abavukana bagasubiranamwo bagira bati mbega tworandurana gute n'imizi ibyo bintu byatwinjiranye tugasubiranamwo tukicana ntibize bisubire kugaruka ukuri rero turondera si ugushira habona gusa amabi yakozwe ayo yonogira ntibiroroshe no abantu barapfuye abantu barahunze hari abatotejwe abahohotewe ibyo ni ibintu byoroshe kubona mugabe icabiteye naho namangira nti ukuri kw'abakozwe ko n'amahano kurakenewe cyane gose ariko ntigukwiye kugira ngo kudufashe gutegera inzira ibyo bintu byazananyemwo ingene byakozwe igituma ayo mahano yashitse agatuma barundi dusesa kuko muzona ko nk'ibi by'amacakubiri yadushikiye mu Burundi inyigisho zirashobora kuza zikigishwa mu gihugu cyose hamwe zigafata ahandi ntizifate ikibazo rero muraca yibaza ni kuki muri ya ntara izo nyigisho zafasha abantu bakicana ariko ahandi bagashaka kuziga mu bumwe bagafatana mu nda bakikingira ibyo bintu ico turondera rero mbere nashaka gusaba abarundi benshi cyane cyane naje ndi mu bantu baharanira ubutungane bifuza ko ukudahana byoranduranwa n'imizi ariko nabuze nti nitwahasha gusa amahano tukaraba uwakorewe iki mugabo tudashoboye kumenya ibyo naho byazananye nico gituma rero abagize uruhara nabo muri ayo mabi turakeneye kumenya ingene ibyo naho babikuye aba izo nyigisho iyo zaje zizanana ayo manama aho yagiriwe icyo yaragamije uko kuri rero ubwo ruhande rundi gukuri abakoze ko n'amahano ntako bazi bo babonye babura babo babonye umunsi umwe senaka asohoka akagenda ntiyagaruka barababaye hari abataragandara benshi nico gituma rero mbere ngira nti n'igikorwa kitoroshe nuko kuri kubira ngo kuja habona kumenyekane bikenewe ko haba ugwego rudufasha gukingira abo bakozwe ko n'amahano canke vyabona kuko abantu basubiranyemwo abantu bakoze amahano ariho benshi batinya kuko kuri kuja habona mugabo benshi baribagira ko n'uwo muntu yo barabigizemo uruhara nawe nyene akeneye gukingirwa kugira ngo ashobore kuza gushinga intahe niyoza ko rero ukuri kufise impande nyinshi cyane kumbure zitangana sindiko ndavuga ko umuntu yo bafatira ku rugero rumwe mugabo mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ibyo byashitse birakenewe ko abo nabo batuyagira ingene ibyo bintu byabashikiye ingene babibayemo birakenewe yuko tutagarukiriza mbere gusanga aho dutohoza tukaraba mbega ko leta mu bisanzwe ikogwa cyayo ari cyo gukingira abanyagihugu bakirondera umutekano agateka kawo ntigahonyangwe mbega ni giki cabuze mu ndinganizo ya leta ivyo nita dysfonctionnement de l'appareil de l'etat kandi ivyo navyo ni vyinshi cane cane mu gihugu giciyemo n'ugwimo haraho ibintu biparangana ugasanga nk'umugwaruka ruriko rukoreshwa ibikorwa bya gisirikare ugasanga umusivili ariko akora igikorwa c'umupolisi ugasanga umusitanteri cyangwa buramatari yacitse procureur ugasanga hageze igihe indinganizo y'igihugu ya leta yononekaye ibyo byose rero ni ibintu bidufasha kumenya ibyabaye ingene ibintu byari byifashe ico gihe intwaro indinganizo kugira ngo dufatiye ngaho dushobore kubogora ibyo yononekaye no kuzitira ntibize bisubire gushika naho rero ngira nti ukuri turondera muri uwo mugwe wo gutohoza ukuri no kurekuriranira n'ukuri navuga nti gushikirizwa n'imigwi itatu umugwi wa mbere ukomeye n'abo nyene bahohotewe mu iteka ryabo gateka kabo kagahonyangwa bakozwe ko n'amahano umugwi wa kabiri n'abo babigizemo uruhara mbega nka naka yoba yagiye mu bwicanyi ashobora kuba ari umusirikare agira ati jewe nagamburutse amategeko y'uwungurira kandi nibyo nemeye kugamburuka aho abantu mye ndagenda hose ashobora kuba ari ubwicanyi bufatiye kugwanko ruvuye ku moko kagira ati harabaye amanama mu mugambwe kanaka aza yigisha kwanga ubundi bwoko imvo ni nyinshi zishobora gutuma abantu bicana bakamarana igikorwa rero nubwo nticyo kurondera ukuri ni igikorwa gisaba kumviriza impande zose kuko mu bintu n'abakoze ko n'amahano bakeneye si ugutunganizwa gusa muri sentare uzabona ko mbere mu bibazo twagize hari benshi bahindukije umugongo baranka kuza gukorana n'uwo mugwi bitwaje ngo nuko ata sentare hari nogira nti naje ndi mu bantu bashikiye ubutumwa nabivuze ariko umuntu yakomeretse ku mutima mu byo akeneye si ubutungane gusa hariho ibindi bikomeye ica mbere akeneye umuntu amwumviriza cyane cyane nk'abo bantu bakozwe ko n'amahano ugasanga nta n'uruhusha rwo kuririra ababo ngo bagandare mu kirundi simo n'ingano bivuga ko gusa ko igihugu cemera statut de victime ni intambwe ya mbere abantu benshi bakeneye bagira ati je narahohotewe nariciwe ariko nta n'umwe yemera umubabaro mfise igikomere canje mfise ngendana ica kabiri iyo umuntu avuze araruhuka kuko ico gikomere kirakeneye kuvugwa hanyuma si ivyo gusa ubutungane kumbure buzoza buhasha buhana mugabo bari bagira ko nkujya mupfakazi nyina w'abana yiciwe umugabo hari izindi nkurikizi zikomeye cyane twabonye no muri ibi bikorwa mu twagiye turumviriza ukaca usanga umwana baramusahuye kazoza kiwe wose aho haramurihira ishuri uwo mwana yahora agwara sagashobora kuja kumuvuza ibyo benshi ntibabibona hariho inkurikizi mu bijanye n'ubuzima n'ubutunzi uwo muntu apfuye ari umukozi w'igihugu umuntu yishe ntanyaza ubuzima gusa umuntu ariko asahuye n'igihugu umukozi yogiteje imbere urumva ko urupfu rw'umuntu umwe rushobora kugira inkurikizi ku gihugu cyose aricyo gituma rero mu butungane bw'inyuma y'intambara turondera gutunganiriza egome wahohotewe mugabo n'umuryango mu gihugu umubano usanga warakomeretse nawo aricyo gituma rero ibikorwa by'umugwi nk'uyu bisaba bigerageza gusubiza mu buryo imigenderanire abantu bari bafitaniye ingene bari babanye neza imbere y'uko ayo mahano agwa ku gihugu kuko umuntu agira kubura akagira gukomereka ku mutima akagwara akabonge ugasanga abantu baritwengera ngo naka n'umusazi yaragwaye mu mutwe batazi ko ibyo byose ari inkurikizi yayo mahano yaciyemwo. Nico gituma rero je mbwira abo bose bashaka gufasha abakoze ko namahano ko batoza gusa baraba uruhande rumwe gusa, mbwa bamenye ko uwo muntu akeneye ibintu byinshi cyane gose, mbere siwe gusa n'igihugu. Kandi amahano twe turondera gukorera ko si ubwo bwicanyi gusa. Fata nk'akarere nk'umuntu muri leta yonyuruza amahera yari yagenewe kugura imiti ya malaria. Iyo malaria kacizi kari gitabantu ugasanga intara yose abantu barahonye. Nubundi buryo bwo guhohotera agateka kazi na muntu, kandi kumbura umuntu atishe umuntu ngo asesa amaraso. Ibaze uwo muntu ashira nubwo ntiyakoresha akarenganyo, ugasanga hariho umugwi w'abantu canke ubwoko canke umuryango ubaye mu bukene butagira izina, uwo muntu akabura ico yiha n'icaho umuryango wiwe, umwana yagwara ntashobore kumuvuza. Nubundi buryo nubwo ntinita bwo kubuza umutekano abantu, ko umutekano gusa sufatiye ku kwica abantu. Umuntu urashaka kumwica ahagaze, mu gihe umubujije uburyo bwo kubaho neza, bwo kwiteza imbere, kandi ico gihugu Imana yadusangije yari yaduhaye ibidukwiye.
Ego mukanya wavuze abataye umugongo mugwi, novuga nk'abawinuvye mu myaka itanu irenga gato wamaze uri hejuru y'uwo mugwi kumenya ukuri n'ukunywanisha Abarundi, watubwira muri make ibintu byakunezereye kurusha mu ngendo wagize mu gihugu no hanze, n'ibyo wakoze, niba ubyo wabonye uvuga uti ibi byarambabaje kurusha ibindi.
Yego, nogya nti mu bibazo bya mbere biteye ikibazo ariko kandi biteye igomwe nakunze ningene abantu benshi tuduzu turimbi n'impome hagati yacu, kuko dutinya kuganira, dutinya kuyaga. Umugwi jewe nawugiyemwo nzi ibibazo biri mu gihugu, nzi ko umugwi uteye ibibazo abantu batawumvikana ko, ariko vyose narabona yuko biva kuri uko kutaganira, kuri uko kudashira hamwe. Twashoboye gutunganya ibiganiro n'imigwi myinshi n'abanyepolitike tukabahuza, twarahuye n'abari mu nzego za gisirikare, mu nzego z'igipolisi, kugira ngo zijeje umutekano, kugira ngo turabire hamwe. Ubwa mbere tubanze twumvirize dutegera marira ya bene wacu, dufatiye ku nkurikizi zishikira imiryango, zishikira abantu, n'ukuraba uruhara bamwe n'abandi twoba tubifisemo. Mfatiye guco nita memoire institutionnelle nk'umugwi noba ndimwo nakuriyemwo wa politike canke mu nzego z'igihugu, ariko kandi tukarabira hamwe n'uruhara rw'umuntu ku gatwe kiwe. Narabonye yuko gusubiza hamwe birashoboka, ikibuze kitarakunda nuko abantu bicarana, nuko abantu barabira hamwe amabi ashikira igihugu cacu, mu ntumbero yo kurabira hamwe kazoza keza k'abana ariko baravuka uyu munsi n'ugaruka rw'ejo. Narabonye ko rero ibiganiro bikunda, hari benshi twatanguye uwo mugwi batawizeye, kandi nivyo birumvikana mu gihugu caciyemo amahano kandi yashikiye Abarundi agakorwa n'Abarundi. Vyarumvikana ko mu ntango abari muri uwo mugwi berekana ico bamaze n'ico bagamije. Iyo umuntu akoze neza, iyo umuntu ahuye n'abantu akabasigurira, narabonye yuko Abarundi bakeneye umuntu abahumuriza, Abarundi bakeneye umuntu abereka inzira. Iyo nzira bamaze kubona ko ari nziza, irondera ineza zina murundi wese, narabonye yuko bayikurikira. Ica kabiri nuko mu gihugu caciyemo amahano agoye nivumwe hijyaciye mu Burundi, haraho inabi isa n'iyiganje, tukibagira ko hariho ibimenyetso by'umwizero ko Abarundi bose batemera amacakubiri, Abarundi bose batakurikiye inzira y'ubwicanyi n'urwango. Ibyo rero nogira nti byaraduhimbaye cyane ko twaraciye mu gihugu cyose, twaragendeye umutumba ku wundi uko imitumba ishika ibihumbi bitatu n'indi igize Burundi mu kintu caduhinezereye cyane kandi ngira cyo dusubiza umwizero no kubona ingene abarundi bagiye barashingira intahe ababanyi n'abantu batari bake bitanze kugira ngo bakingire ubuzima bakingiye abandi kandi barahari ni benshi cyane mbere bo nyine bagasaba ati nkanaka nanaka hari n'abatakiriho ati twoshimishwa nuko ejo abo bantu amazina yabo yoje habona intahe yabo yomenyekana mu Burundi kugira ngo tubone ko u Burundi nezo gifise abagabo gifise abashingantahe b'umutima banse barangiriza iyo nzira y'amacakubiri n'ubwicanyi nibaza ko rero ni byinshi cyane byo dufasha gusubira kugira umwizero no kubona ko bishoboka yuko abarundi twinana tatu gasubira gusanura iki gihugu cacu casambutse kugira ngo dusubire kucubaka dushize hamwe maze abarundi bose bagukigwe abarundi bose bagira ikibanza bagira iteka n'itekane mu babo no mu byabo
wewe mu bantu bakozwe ko namagume urundi bwaciye mu mwaka wa 1972 wabuze umuvyeyi nubwo wihebeye imana ugumura umuntu muri ibikorwa nta washika kumva uti abashushanywa n'abakoze birya cyanke ngeze ku buhamya bw'ibi byerekeye umuvyeyi nta wumva umengo washikaho nawe urengera icyo gikorwa ukumva umengo wasa n'ubasubiza mu ndumane
sino kwishima cyangwa nishimirize ariko nogira nti naragize amahigwe n'amayira imana yancishijemwo jewe mfise ababyeyi babiri bava muri ayo moko yose mfise inshuti mfise bene wacu mfise umuryango mu mpande zose kandi nkaba navukiye mu muryango ushize hamwe mu muryango wagutse mu muryango ukundana ku buryo rero nogira nti muri jewe ku gatwe kanje nakuranye ibibazo byo gutegera ingene abantu bamwe mu gihugu nk'u Burundi basanzwe babana basangiye ivomo rimwe bakabana ku mutumba umwe mbere bamwe bakabana no mu nzi imwe bakanywana bagasangira amaraso nakuranye ibibazo byo gutegera ubwicanyi bushoboka gute urwanko rufatiye ku moko rushoboka gute kandi abarundi atari ko tubayeho nkiri muto rero nogira nti je narategereye ko ubwicanyi n'amacakubiri nari mu Barundi ubwicanyi n'amacakubiri ari mu bategetsi babi elite extremiste arako kagwe gatoyi kubera inyungu zifatiye ku kwikunda kubi bashobora kugira umugambi ubishe ugayitse uwo kurondera inyungu n'ukurira ku bitugu bya bene wabo abarundi rero si babi nakubwiye yuko imbere yuko nihebera imana imbere yuko ndonka indero naronse navukiye muri yo realite y'abantu bashize hamwe banywana barahuriranira bahana bageni basangira imanza ariko ituma yo nama nategereye ko hakiri kare ko ubwicanyi bw'agahomera bunwa ntibuva mu banyagihugu buva ku bantu bakora mabi bakinyegeza inyuma y'amoko bakaja muri bya bindi twita globalization hanyuma abantu benshi bakagwa muri uwo mutego wo kucabagiriza ubwoko hakuja kurondera nyabuna bajya nyine bafise uruhara muri ayo mahano n'ubwicanyi ico nico ca mbere no kubwira nemera ica kabiri naho wabivuze wewe hari indero umuntu aronka ngene nagiye arabasosiyalize hariho uko kwemera ari nako nigisha nemera ko abantu mu budasa bwacu mu mihingo myinshi itandukanye dutuvamwo Imana yashatse kutugira igihugu cayo mu isezerano ryayo kutugira igihugu kimwe igihugu c'abantu bikwije ubuntu iteka ubupfasoni ubushingantahe ari naco kidutandukanye n'inyamaswa ico niyo nzira narerewemwo nakuzemwo kandi ni nayo nahamagariwe gushingira intaye no kwigisha kumahano naho yanshikiye je ubwanje sino ya dyango nce iruhande ndabicira uruhande habe namba ariko novuga nti muvyo nabayemwo kandi kumbure jewe ndo musaseredote uyu munsi ndi mu bantu bagize amahirwe muri iki gihugu cy'u Burundi mbere kurusha n'abatashikiwe n'ivyago byaciye muri iki gihugu cy'u Rwanda naciyemwo ntaco nabuze nari kuronka iyo ngumana umuvyeyi uwo nyene bavuze narize amashuri neza nabo tuvukana bose barize amashuri mvukana n'abaganga batatu ari bagize abize gushaka ku madoktora bakora mu ahantu hakomeye egome hariho ubwo bubabare hariho iyo shoke yo kubura uwo wakunda ariko nta nkurikizi nini ya cyane n'ubuntu nagiriwe n'Imana nta buhinga burimwo kubyo rero byatumye ngira ahubwo umutima w'ukwanka n'ukwangiriza inabi kuko ndavyaho nabaye nakuriye hari hababaye cyane kundusha mbere ni ndahakura n'umutima wo kugwanya no guharanira agateka kazi na muntu amahano yo naciye mwo sayi wanje jewe naga namahano yaciye ku Burundi namahana kene ko abarundi bahaguruka kugira ngo ivyo bintu ntibisubire gushikira iki gihugu nama ndabivuga nti twese abarundi turafise umwenda umwenda dufitiye abo bantu bose bahohotewe bazira ubusa bazira icimana yabagize umuntu ateza kugwana urwo rugamba atirabawe mugabo agwanira iteka ry'igihugu agwanira izina ry'igihugu ciwe mugabo turafitiye n'umwenda abana bariko baravuka uyu munsi nitwaba twebwe twakuriye mu buzima bugoye ndabibwire n'andi barundi bavyumve nta burenganzira dufise bwo kuraga abana bacu n'abazovuka ejo amahano twakuriyemwo igihugu rero nogira nti cari co cose ubushinga ntahe ntibubonekera mu bibazo nk'ivyo ibibazo byo bizokwamaho mugabo kizokweka ko abarundi twakuze abarundi turabashinga ntahe ningene duhangana n'ibibazo mwe nivyo turondera ineza ya bene wacu ineza nkuru y'igihugu jewe niyo ntumbere ubuzima bwanje mbere no kwipfuza ko tuyisangira n'abarundi bose
akabazo kanyuma watwaye umugwi severe igihugu kiri mondiane koko n'abagifasha bafitanye imigenderanire mibi mbere bagiteye umugongo batagifasha ivyo bituma n'umugwi utaronka uburyo wari ukwiye mu bisanzwe kuronka naho muri kamere nzi kudakunda kwishira hejuru uraba ivyo wageze ko wavuga uti no kwihamanota ngana gute
biragoye kwihamanota ariko nashaka mbanze ngaruke gato kuri ico kibazo kubona ingene abofashije Burundi bahavuye bahindukiza umugongo kubera ibibazo bya politike nahakwicirwa kinini cyangwa ko atabuzokunda Burundi kurusha Burundi abantu baradufasha mugabo badufasha kuko nabo biteze izindi nyungu baritiranije ibibazo biciye mu gihugu mbere novuga nti abarundi tutumvikana ko twese babiguza kazoza kabana kazoza kugwaruka babiguza umuti wo kuza kuvura ibikomere abarundi bamaranye imyaka irenga 50 ibikomere bifatiye kure nabandi babitegere byanyeretse ko ubushinga ntahe budataha mu ngo nyinshi kuko bari gutandukanya bakaraba ibyofasha abarundi abanyagihugu bakaraba n'ibibazo by'abo banyepolitiki ariko baranyinyana bakabitandukanya urumva kimuhana kaza imvura ihise nta uteriteka utekeye mu vyatsi ahanini ico gikogwa co gusubiza hamwe n'ici wacu twaragerageje mu buryo buke cane gukora ibikogwa vyinshi cane twarashoboye gutohoza twarashoboye kumenya abantu bahitanywe n'amahano barenga 150,000 kandi tukabamenya atari bimwe byo kumwibarabara by'amazina tukaja kumutumba uwo muntu tugatohoza tukamenya se tukamenya nyina umutumba yavukiye ko aho yabaye icamuhitanye ubwoko yarimwo twarashoboye kurimbura turamenya ahantu hatari hake hari binogo rusangi bishika 400 nta hantu namwe tutaciye twarashoboye kumenya abantu benshi cyane barenga 40,000 bitanze kugira ngo baharanire amahoro bakingire ubuzima ku butumwa bari baduhaye nubwo ntibwo gutohoza nubwo niko dusa nababukoze bwose
egome musenyeri Jarwina Himana murakoze kwa kanya mahaje ujya America
murakoze cyane
turamushimiye musenyeri Jarwina Himana na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza mu kiganiro bagiranye kubijyanye n'ibikorwa bya komisiyo y'ukuri no kunwanisha abarundi CVR Nshuti mwatwumvise namwe ndabashimiye uyu munsi kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze kugira ibihe byiza